Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika kuri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Niriwe neza nshuti muduteze amatwi ni Eugenia Mukamusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yateguriwe na radio yanyu. Umurwa mukuru wa politiki w'u Burundi Gitega wafashe icyemezo cyo kuba ufunze ahantu hose hahurira abantu benshi mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona.
Turabona yuko abantu basa n'abadebukiwe mu minsi iheze, twatudobo two gukaraba naho turi ugasanga ntariko barakaraba, bamwe batanguye no gusuzugura ikintu kiza.
Uwo ni Jacques Nduwimana, musitanteri wa komine Gitega. Urukiko rwa rubanda rwihariye Cour d'assises spéciale mu Bufaransa uyu munsi rwatangiye kuburanisha urubanza rw'abantu baregwa ibitero by'iterabwoba byahitanye abantu 130 i Paris mu mwaka 2015. Naho muri Nigeria, Nnamdi Kanu uyoboye abashaka kwitandukanya bo mu ntara ya Biafra yareze guverinoma, asaba kurekurwa kandi akemererwa kujya mu Bwongereza. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya nimuge kuri ya radio yanyu. Amakuru yo kuri isaha turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Ingabo za Tigray zishe abasivili 120 mu mudugudu wo mu ntara ya Muhara muri Ethiopia. Abayobozi bo mu karere babitangarije ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters uyu munsi kwa gatatu, bavuze ko abasirikare barwanya ubutegetsi bo mu ntara ya Tigray bishe abo basivili 120 mu minsi ibiri mu mudugudu umwe w'intara ya Amhara. Abategetsi bavuga ko ubwo bwicanyi bwabereye mu mudugudu uri mu birometero 10 uvuye mu mujyi wa Dabat ku itariki ya mbere n'iya kabiri z'uku kwezi kwa cyenda. Umuyobozi wa Dabat, Sonet Ubarem, yabwiye Reuters kuri telefone ati, kugeza ubu dufite imirambo 120 yose ni inzirakarengane z'abahinzi, ariko dukeka ko umubare ushobora kuba uri hejuru. Hari abantu batari bamenyerwa irengero. Umuvugizi w'ingabo za Tigray ntacyo yahise asubiza ubwo yari abashijwe kugira icyo atangaza. Intambara yadutse mu mezi 10 ashize hagati y'ingabo z'igihugu cya Ethiopia n'izishyigikiye ishyaka Tigray People's Liberation Front TPLF mu magambo ahinnye rigenzura intara ya Tigray. Abantu 1000 barapfuye kandi abandi barenga miliyoni 2 bateshejwe ingo zabo. Imirwano yo mu ntara ya Tigray yakwirakwiye mu kwezi kwa 7 mu ntara bituranye za Amhara na Afar. Aho naho ni mu majyaruguru y'igihugu cya Ethiopia. Mu Bufaransa, urukiko rwa rubanda rwihariye Cour d'assises spéciale uyu munsi rwatangiye kuburanisha urubanza rw'abantu baregwa ibitero by'iterabwoba byahitanye abantu 130 i Paris mu mwaka wa 2015. Thomas Kamirindi arahe inkuru.
Ku itariki ya 13 y'ukwa 11 mu 2015, abaterabwoba 9 bagabye ibitero icyarimwe ahantu hatatu hatandukanye mu murwa mukuru w'u Bufaransa Paris. Umutwe wa leta ya Kiislam watangaje ko ari wo wabikoze. Usibye abantu 130 babiguyemo, abandi barenga 400 babikomerekeyemo. Nibyo bitero byahitanye abantu benshi mu mateka y'u Bufaransa. Mu babigabye umwe rukumbi ni ukiriho, yitwa Salah Abdeslam, afite imyaka 31 y'amavuko. Abandi bari kumwe nawe muri ibyo bitero biturikije n'ibisasu bari bambariyeho cyangwa bishwe n'abapolisi bimaze kuba. Salah Abdeslam niwe watangiye kuburanishwa uyu munsi ari kumwe n'abandi bantu 13 bashinjwa ko bagize uruhare mu buryo butandukanye mu bikorwa byo gutegura ibyo bitero. Abandi 6 bazaburanishwa badahari, ntibaratabwa muri yombi, ariko inzego z'umutekano z'u Bufaransa zikeka ko baba barapfiriye mu ntambara zo muri Syria na Iraq. Urukiko n'inkengero zarwo hararinzwe bikomeye cyane n'abapolisi barenga 1000. Urubanza ruzamara amezi 9. Abazahamwa n'ibyaha bashobora kuzakatirwa gufungwa burundu. Mu batangabuhamya bategerejwe harimo François Hollande wari umukuru w'igihugu igihe ibitero byabaga.
Nnamdi Kanu uyoboye abashaka kwitandukanya muri Nigeria bo mu ntara ya Biafra yareze leta asaba kurekurwa akemererwa kujya mu gihugu cy'u Bwongereza. Fide Niyongabo arabahiri inkuru.
Yashingishije urubanza avuga ko yavanywe muri Kenya ajanwa muri Nigeria mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Muri urwo rubanza yashingishije muri sentare muri leta ya Abia mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu, aho yitwariye leta n'inzego zijejwe umutekano abamwunganira bavuga ko uburenganzira butari buke ngendegwa ko bwiwe bwaho nyanzwe. Sentare yo muri leta ya Abia iremeza ko urubanza rwashingishijwe kandi ko ruzokumvirizwa ku itariki 21 y'ukwezi kw'icenda. Nnamdi Kanu afise ubwenegihugu bwo mu Bwongereza ayoboye muhari Indigenous People of Biafra IPOD mu mfunyapfunyo usaba ko igice cyo mu manuko ushira ubuseruko bw'igihugu ciyongora. Abategetsi ba Nigeria babona uwo muhari nk'umugwi w'iterabwoba. Kanu yamaze imyaka ibiri mu munyororo muri Nigeria, yamara yarazimanganye igihe yarekugwa atanze ingwati mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2017. Yasubiye guhagarikwa mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka, akaba afungiwe ku mugwa mukuru Abuja, aho ahanganye n'icyaha cyo guhemuka hamwe n'ibindi byaha. Asaba gutahukanwa mu gihugu cy'Ubwongereza, avuga ko hamwe leta ya Nigeria yobishaka kumufunga yotegerezwa gusaba abategetsi b'Ubwongereza kumurungika muri cyo gihugu. Ifungwa rya Kanu ryarateye icuka kibi mu manuko bushyira ubuseruko bw'igihugu, igice cy'igihugu kibamwo abo mu bwoko bw'aba Ibo. Iyo ntara yarondeye kwiyongora kuri Nigeria mu mwaka w'1967 yitwa Repubulika ya Biafra. Byatumye haba ingwano yamaze imyaka itatu yahitanye abantu barenga umuliyoni.
Aya yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze Fide Niyongabo na Thomas Kamirindi bamfashije kuyabagezaho. Iyi ni radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no gusanga ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri www.radio.com. Tujyana nko mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Igitega mu murwa mukuru wa politiki y'u Burundi, abayobozi bafashe icyemezo cyo kuba bafunze ahantu hose hahurira abantu benshi nk'ibibuga by'umupira w'amaguru, ibiterane, utubari n'ibindi mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda
abajejwe intwaro ku murwa mukuru wa politike w'u Burundi Gitega bemeje ko ikiza cy'umugera wa corona cabaye ndanse. Mustaneri wa komine Gitega Jacques Nduwimana yasiguriye Ijwi rya Amerika igituma asigaye haboneka ibitigiri by'abanduye ico kiza barenga 600 ku ndwi muri iyo ntara.
Ibihengeri bimwe byabaye ugasanga abantu kumbure nk'abajya bava hanze aricyo kiza kigwiriranye cyangwa bavuye mu z'intara zimaze gufatwa cyane, ugasanga nabo baraje aha ku mutima w'umurwa mukuru wa politiki Gitega. Mbona ko gisanzwe hasazwa n'igisagara kinini, natwe nyine tuba turi mu bantu bageramiwe. Turabona yuko abantu basa n'abadebukiwe mu minsi iheze no gukurikiza amategeko yo kwikingira kino kiza. Abazacishamo baramukanya, twatudubo two gukaraba naho turi ugasanga ntari kubarakaraba. Bamwe batanguye n'ubusuzugura ikino kiza, abona yuko umenga singwari hambaye nkuko ahari abatorwa ko bagwaye bakabihisha bakabinyegeza mu kibano, ugasanga bariko baratembera. Abo rero bashoboye gukumenyekana barahawe inkwebuzo.
Bamwe mu banyagihugu baganiriye n'Ijwi rya Amerika Igitega bamenyesha ko nabo nyene babona ko ingingo zo kwikingira zitagikurikizwa. Bavuga ko bagiye kwikubita agashi
kugira ngo uwuje ngaha muri magaze aje kudushorera ashobore kubanza gukaraba kugira ashobore kwinjira. Bakubahiriza ingingo zose zifatwa mu ntumbero yo kwikingira igikiza.
Intaro yo gukaraba ni nziza, ahubwo yayikwiye no kugumaho kugira ngo bifashe isuku ibandanye byiyongera. Urabona kare nta wushima gufa
ayo mazi isabuni tubisanga ngaho muri make. Nta mpamvu numva yotuma umuntu adakaraba. Abenegihugu bo mu ntara ya Gitega twari dukwiye kwijukira gukurikiza amabwiriza y'isuku.
Kugira ngo ico kiza gituzwe Igitega, Musaneri ari kumwe na Burumatare w'intara ya Gitega bafashe ingingo zo kugara ibibanza byose bihurigwamo n'abantu benshi muri iyo komine. Ku bwa Jacques Nduwimana asanzwe nawe nyene ari umuganga, izo ngingo zizotuma haboneka agahengwe.
Twavuze yuko turi mu bihe bidasanzwe ugereranije n'uko dufatiye yuko ikiza kiriko kirongerekana aha mu karere kino komine yacu ya Gitega. Ibintu by'amakoraniro y'abantu benshi muri kino gihe nk'uko twabisabwe na nyakubahwa Munyatara arongoye intara byahagaze aha muri komine. Ntituzusaba kwemera yuko abantu bagira amahwaniro manini, nta bijya by'ibikorane, nta bijya byo kwinezereza ibiteramo muri kino gihe tubona ikiza kicasubiye kuba ndase aha muri no komine. abagomba rero kugarariza izigingo cyatufafata nk'abasi bagomba kononera bene wabo bagomba kononera igihugu
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko habonetse abagwayi umugera barenga igihumbi n'ijana mu ntara ya Gitega mu ndwi zibiri ziheze. Mu gihugu cyose icyo kiza cya COVID-19 kimaze gufata abarenga ibihumbi 13, abagera ku 10 nabo baramaze kwitaba Imana nk'uko ubwo bushikiranganje bovyerekana. Na ivyo bitigira biteye amakenga abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika, nta rucanco ruratangura gutangwa mu Burundi. Mu kwezi guheze ibanki y'isi yose yari yemeye gutanga ifashanyo y'ubwo rucanco, yamara umugwi w'igihugu ujeje kugwanya ikiza cy'umugera wa corona watangaje ko leta itaze kwigira ikangurira abanyagihugu kwikingiza. Uko niko umushikiranganje w'intwara y'agati mu gihugu Gervais Ndirakobuca atwari umugwi yabivuze kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu. Abipfuza bose ko badufasha vaccine, nibatuzanire iyo vaccine tuyibike ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi bavaccine. Ntabwo twavuze umurundi azokumva abishaka ko akeneye vaccine azakagenda yitura abikeneye bamutera urushimi bamutera iyo vaccine ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira ntazo bazereye.
Nawe biruko umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ugiye gushiraho murekarengane izohabwa bamaze kwicandagisha kugira ngo abari bo bajabuka imbibe z'ibihugu bitandatu bigize uwo muryango n'u Burundi burimwo. Iyo murekarengane iriyamirizwa no Burundi. Umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu arengiyo Mebunyoni yavuze ko izo bije guhonyanga agateka n'ubwigenge bw'abanyafrika y'ubuseruko. Gusa EAC isigura ko ari uburyo bwo gukingira abanyagihugu baturuka mu bihugu bitemera incanco za COVID-19. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Ejo kwa kabiri Kigali mu Rwanda hatangiye ihiganwa ry'igikombe cy'Afrika mu mukino w'intoki wa volleyball. Uburundi ni kimwe mu bihugu 16 byitabiriye amahiganwa y'Afrika muri volleyball. Kubona rero umurwi nserukira igihugu Burundi uza guhiganwa mu Rwanda, hari ababona mu rwaruka n'umubanye politiki ko ari intambwe nziza mu migenderanire y'ibyo bihugu. Inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Muri Kigali Arena habera izo nkino, urukino rwarurindiriwe n'abantu benshi no rwahuje Burundi n'u Rwanda. Kuva mu mwaka 2015 hadutse ingorane za politike zatumye Abarundi batari bake bahungira mu Rwanda, byatumye imigenderanire y'ibyo bihugu icumbagira. Kuri benshi kubona igihugu cy'u Burundi kirungi ku mugwe serukira gihugu ukitabira inkino zatunganirijwe mu Rwanda ni nkimboneka rimwe. Kuva mu mwaka 2015 mu Burundi haba inkino u Rwanda ntigwitabe, no mu Rwanda habera inkino bikagenda uko nyene. Urwaruka rwo mu Burundi no mu Rwanda rwaganiriye n'ijwi rya Amerika rurafite icyizere ko inkino zishobora gutuma imigenderanire y'ibyo bihugu igenda neza. Uno amaze imyaka 6 ahungiye mu Rwanda.
Cyari ikintu cyiza cyane gose, byaturyoheye, byaduhimbaye, twari tubishuhiye cyane gusubira kubona ikipe iserukira igihugu kuyishyigikira. Ibintu byari biryoshye cyane kandi n'ibintu byerekana icyuka cyiza hagati y'ibihugu bibiri. Imigenderanire ishobora kumera neza biciye muri sport. Turabishima cyane aho bigeze.
Uno musore nawe aba mu gisagara cya Bujumbura yizera ko urwo rukino ugiye kugurura imbibe urwaruka rukidegenza nk'uko byari biri imbere y'umwaka 2015.
Uyu munsi rero kuba u Rwanda n'u Burundi bashaka guhura mu nkino zimwe, harimo icyizere ko inkino zishobora kuba imwe mu mpamvu za bino bihugu bibiri imigenderanire igiye kuba myiza rwose. Twaraye tujyoye rwose tubonye idarapo ry'u Burundi, abaserukiye u Burundi bari mu Rwanda batacu binona. Ibyo rero biraduha icyizere turi kugwaruka yuko ibintu bigiye kumera neza. Ndabona ko inkino zirashobora gukoreshwa kikaba kimwe mu byotuma migenderanire umubano w'ibihugu bibiri ukomera gusumba.
Iyi nkino zihuza ibihugu, indirimbo zihayagiza ibihugu bigomba bikine zirasamirana, ari nako vyagenze kuri uno wa kabiri muri Kigali Arena. Uno musore aba mu Rwanda amenyesha ko amaze kubona abantu bose bahagurutse bakaririmba ururimbo ruhagize u Burundi amosozi yamutanze hasi.
Ikintu cyadukoze ku mutima cyarimo emotion nyinshi cyane rwose. Ururimbo ruhagize igihugu cyacu Burundi bwacu yamaze imyaka igera kuri 6 indwi nayumva. Ushobora kuyumva ukajya kuri YouTube, ariko no munsi haba urwo rukino nashoboye guhaguruka ndayumva ndayiririmba cyari kintu gikomeye cyane uru mwanya mutwe ko ukomeye cyane uri mu nsiguro nyinshi cyane gose sinzi ukuntu nabibasigurira gusubira kumva Burundi bwacu byaduhimbaye cyane twifuza kuguma twirimba kenshi gashoboka n'igihugu cyacu dukunda cyane
mu myaka y'amagumu Burundi bwaciyemo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane inyuma y'urupfu rwa perezida Melchior Ndadaye amakaritsiye atandukanye y'i Burundi yarigabuye hashingiwe ku bwoko nta mututsi yarakije mu makaritsiye agwiriyemo abahutu eka nta n'umuhutu yahunyoza ikirenge mu makaritsiye agwiriyemo abatutsi kuko yashobora kwicwa izuba riva inkino zabaye kimwe mu byatumye ababa muri izo karitsiye basubira kugenderanira Frederico Bamvuga inyumvira yari muri uwo mugambwe wa Ndadaye amenyesha ko ivyabaye ari vyiza kandi ko atakintu kitagira intango
umuntu yovuga ati ni byiza ko imigenderanire itangura bigaherana ngaho ku nkino ntaco gikuru nuko heza bakabandanya ibyo batsa bakabiheza bakabikura mu nzira bibandanye ibyo byavyiza ko gwara ko byagenze uko cha ico gihe cha krize ya Bujumbura singoma ngaho cha bigenda uko muri krize iri hagati y'abarundi n'abanyarwanda ariko ni byiza ko batangura kuri uyu bintu bito bito amakaza baranya ku bintu bikuru bikuru
na Alphonse Rugambarara umunyapolitike yararongoye ubushikiranganji bw'inkino ico gihe mu magume yo mu Burundi aremeza ko inkino ari kirumara mu guhuza abantu
turashobora kuvuga yuko cyizere hagati y'u Burundi n'u Rwanda yo kugarukana imigenderanire myiza kiriko kiratangura kuboneka kandi inkino zirafasha cyane kugira ngo ibihugu byari mu matati bishobora gutangura kubonana nibyo baratanguriye ku bakuru premier ministre wo ngaha yaragiye Burundi tubonye rero yuko nibyerekeye sport bitanguye kuboneka turizera yuko na imipaka bazoyugurura muri iyo minsi iri imbere
Federico Bamvuga inyumvira aremeza ko inkino zafashije cyane mu guhuza Abarundi ariko ko mu matati y'ibihugu haba hakenewe inguvu zihagije kugira imigenderanire ibe myiza kubwiwe inkino gusanga ntizihagije harakenewe n'ishaka ry'abatwara igihugu nabo nyene bakabona n'amaso mu yandi nk'uko abakinyi babikoze Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje diabete ni imwe mu ndwara zitandura ziboneka hirya no hino ku isi imibare y'ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS yerekana ko abarwayi ba diabete bavuye kuri miliyoni ijana n'umunani mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani bajya kuri miliyoni magana ane makumyabiri n'ebyiri mu mwaka wa bibiri na cumi na kane iri shami rya ONU rinavuga ko umubare w'abarwayi b'iyi ndwara wagiye wiyongera vuba mu bihugu bikennye n'ibifite ubukungu buciriritse kurusha mu bihugu bikize ese hari icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde iyi ndwara yakora iki se yamaze kuyirwara kugira ngo agabanye ubukana bwayo ibisobanuro murasanga muri ikiganiro gikurikira mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye n'impuguke mu by'ubuzima ni muganga Gerard Ndayizamba ukorera mu bitaro byo mu Faransa Normandie yanonosoye ibijyanye n'ubuzima bw'abigeme hamwe n'abapfasoni b'ibungenzi ari kumwe na muganga Joseph Nyandwi ukorera mu bitaro kira i Bujumbura mu Burundi yanonosoye ibijyanye n'indwara ya diabete muganga Gerard Ndayizamba aratangira tubwira ukuntu igikorwa cyo kwita ku magara y'abapfasoni kifashe mu bitaro akoreramo hamwe no mu Burundi
ifate neza kubera ni materinite bita materinite ni gotu uvuga iri muri zi muzambere ariho iya mbere ya kabiri n'iya gatatu ya gatatu niyo ishobora gufata kwakira nk'abana bavutse ataragera gushika ku mezi atandatu iyo materinite nkoramo rero irafite ubuhinga ni n'abakozi bakwiye kubwira gishoboye gukora mu buhinga bwa none
igitigiri cy'abafasoni babitura muri iki gihe muganga kingana gute hoba hari izahindutse kubera nk'ibiza tuzi kiza cyadutse cya corona virus bidashobora kuba byaratumye nk'abafasoni muhara muronka igitigiri cyabo kibagabanuka ibintu byifashe gute muri iki gihe
yego abantu benshi bari bazi yuko mu mwaka wa mirongo ibiri hazovuka abana benshi kubera abantu benshi bari biyugaranye kubera umugera bari mwinshi bibaza kubera bijya bita confinement zo tugabanuka gutembera hanyuma rero bati bashavuka abana benshi nubwo siko byagenze ahubwo iyo bari barindiriye bya bita baby boom byahindutse baby float niko twavuga hafi ku isi yose kubera
muriko muvuga ko abana bavutse ari bake muri iki gihe
yego ni bake kandi si buraya gusa urabye nk'i Taiwan bagabanutse gushika kuri 23% ku ijana mu Rusiya gushika kuri 10% na twebwe hahishe ngo mu ntango z'uyu mwaka twari dufite gusa kuri 15% bagabanutse urumva ni hafi bose no muri Amerika
ariko abantu bari bibaza ko ahubwo nk'uko mwabivuze muri confinement urubyaro rwari guca wiyongera byaba byatewe n'iki
abantu benshi bari batewe ubwoba na kazoza kandi umuntu yovyumva ryo bari bari iyo iki kiza kizodushikana ahubwo na 21 ndabikifashe neza cyane ariko ibira umwaka uza bizotangura kugenda neza
ego le kanamwe tobaze docteur Gerard Nyandwi aho mukorera mu bitaro kira cyane cyane mu buhinga mwanonosoye mu kuvura indwara zitandukanye tushimikiye cyane cyane ku ndwara y'isukari muri izo bitaro ubu muri iki gihe byifashe gute
murakoze cyane ku bijyanye n'indwara y'isukari haba mu bitaro dukoreramo kira cyane mu bindi bitaro nta gishasha uvuga ngo cyoba kiyongereye ko kivuye kuri gita canke kuri uno mwaka muri rusange ni indwara isanzweho ihari cyane ibereye kiretse yuko hari acari ibibazo by'ibihugu byinshi byo muri Afurika bijyanye no kwivura kubera ko ni indwara igoye niyo tuza kuroha akanya kwivuga neza isaba uburyo bwinshi ugaca usanga rero rino haba kicapu badasha abantu ntibifashe neza mu by'ubutunzi ugasanga ikibazo cy'amaserance nayo nyine atameze neza abantu benshi batagira ubwishingizi bwo kwivuza ugaca usanga abandi nabo barafite n'imyumvire ikiri hasi ku buryo bivuza ahantu hatandukanye bakoresha ikirundi cyangwa ibya rumenyi shikaho rero bitura abaganga benshi bamaze gusinzikara bafite ingaruka nyinshi ziva kuri diyabete haba ku mafyigo ku mitsi mu maso n'ibindi bitandukanye ubwabo muri rusange uko dushoboye turagerageza gushika ubuya umuntu akora ibyo ashoboye
ibitigiri mu bamufite nk'uko twabivuze indwara n'indwara icyo abantu benshi ku isi biharuro bishyirizwa n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho amagara y'abantu byerekana ko mu mwaka w'ibihumbi 2019 abantu bangana n'umuliyoni n'igice bahitanwe n'iyo ndwara ku isi hose mu gihe abandi amaje ibihumbi miliyoni 563 bagendana iyo ndwara ya diyabete murasi biharuro mu Burundi z'abantu bagendana iyo ndwara
ku kintu kijyanye n'ibiharuro si kuri diyabete gusa ni ikibazo kigihari mu bihugu byinshi byo muri Afurika nta biharuro dufise kubera ko nta byigwa bikora ku rugero rw'igihugu nko mu Burundi nta kigwa kijyanye n'indwara y'isukari ku rugero rw'igihugu kirakorwa nawe dufite imigambi y'uko ubushakashatsi bw'amagara y'abantu n'abandi badufasha twiyumvira muri kazoza kagufi igihe kidashyizweho cyagabanutse ko dushobora gutanga icyo kigo mugabo hari ibyigwa bimwe bimwe bigenda birakorwa mu bitaro bitandukanye yaba mu bitaro by'abigenga cyangwa bya leta cyangwa ibyigwa bikorwa n'abanyeshuri baheza amashuri y'ubuganga hirya no hino n'abigisha bo muri kaminuza mu mice imwe itandukanye y'igihugu iraba n'imigwi y'abantu bamwe bamwe berekana ko indwara y'isukari ihari kandi ku rugero runini nk'ubu ibiharuro dufise bya vuba birerekana ko ari indwara iza ubwa gatatu mu bihitana abantu benshi mu Burundi nyuma ya malariya n'izindi ndwara urumva ko imaze kuba indwara iza ubwa gatatu mu bihitana abantu benshi ni indwara ihari hama ibiharuro dufise biva mu maraporo baha ishyirahamwe mpuzamakungu rya OMS bita amagara y'abantu urasanga bavuga yuko byababa ibice bibiri kwijana by'abantu ari mu Burundi babagwa diabete mugabo navyo nyene ni biharuro tuvuga tutofatira ko kubera ko ntuvuga mu gifaransa ko biri byeze n'ibintu babakuye mu bitaro bitandukanye cyangwa mu mavuriro naho naho burya abivuza n'abantu bake cyane uko nashaka ku isi yose iri shyirahamwe cyangwa ibyigwa tugenda turagira tugenda birakogwa mu masosiyete ajeje kwiga indwara y'isukari urabona ko umuntu umwe kuri babiri agwaye indwara mugabo atazi ko ayigwaye byumvikana ko n'ibiharuro ni bike cyane ugereranije n'ukuri uko kuri
ego tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza iradiyo nkijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda turi kumwe na Eustache muri neza umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika
mahoro
muraho Eustache muri hehe
kandi
kazina kawe ninde
ndayikengurukiye
ndayikengurukiye duga ku ijambo ikibazo icyumviro kiri kumwe n'abaganga babiri banonosoye indwara zitandukanye umwe yanonosoye ibyerekeye gufasha abakenyezi abafasoni mu kubungabunga amagara yabo tukaba turi kumwe kandi n'undi muganga araba indwara zitandukanye harimo n'indwara y'isukari duga ku ijambo ikibazo icyumviro ibarakumva duga ku ijambo
ndashaka akabazo katoyi
yego
ereke iyo ngwara ni ingwara mbega menyerewe cyane ukumva nibaza yuko ari ukutamenya
ingwara yihe iyo kuravuga
ya diabete
ego
hariho n'ugusanga bayisoye kwa muganga ugasanga aho kubandanya afata imiti ukatumenga abandanije gufata za nzoga rero nagira mbatse yuko bishobora kubandanya bikwega ya ngwara cyangwa ibyo hapfa bikwega n'ibindi
ikibazo cyiza reka Dr. Nyandwi mubwire icyo mumubwiye uyu munywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Eustache
arakoze cyane umunywanyi Eustache kuri iki kibazo avuze iki ni ikibazo gikomeye cyane mu Burundi kubera ko hariho imyumvire itandukanye ariko ni ikibazo kinini kubera ko ahanini ntikiva no ku barwayi ubwabo ikibazo cy'indwara y'isukari ni ikibazo kinini cyane kiri novuga mu gifaransa kiri complexe harabuze ubumenyi ku nzego zose uhereye ku baganga kubera ko ugiye kuraba abaganga banonotse ibishinwa abaganga bakeya ubu mu gihugu ndi aho turi batatu nabo nyine turi Bujumbura hama n'aba baganga bandi remesse generaliste nta bumenyi bukwiye baronka urabye amasaha biga kuri ibintu bijyanye na diabete ni mwanya muto ugiye mu baforoma hoho n'ibindi bintu rero ni indwara igoye bisaba ko umuntu ayigwaye yigishwa akamenya indwara afite yariyo tumenye ko ari indwara ngendanwa akamenya ibimenyetso byayo akamenya ingene abana nayo kugira ashobore kubana nayo ariyo nyine agerageza kwitunganya ibyo rero icyo twakwita mu gifaransa éducation thérapeutique ahanini ntitangwa kubera ko hariho byinshi bisabwa hari ubumenyi budakwiye kuri benshi hama hakabaho ngira ngo haba ruguru n'umwanya udakwiye ni ikibazo kinini cyane hama ni indwara igoye kwakira kuri benshi batayakira kubera bamaze kubwira indwara uzobana ubuzima bwose hama indwara isaba ibintu byinshi byo kwitondera mu bijyanye no gufungura mu bijyanye no gukurikiranwa mu bijyanye n'imiti ufata buri munsi mu bijyanye no gupimwa hari abantu benshi rero bigora baca usanga bagiye kumviriza byinshi bivugwa kubera havugwa byinshi cyane bagaca bakurikira rero ibyo ugasanga kubera ko ikibazo cy'indwara cya mbere nuko ni indwara cya bimenyetso byinshi umuntu aba yifise mu bwa cya kintu kinini yumva akomeye nk'abandi agaca yibazire ngo byarahetse nicyo gituma atabandanya bakurikiranwa ngo bandanye afata imiti ni ikibazo ubushikanganji nibaza ko bifite mu minwe cyo kugira sensibilisation ikwiye kandi buri munsi mu bo byega byose no mu barwayi
icyo cyari igice cy'ikiganiro muri isanga ari nacyo nshuti mwarimu duteze amatwi dusoreje amakuru yacu n'ibiganiro byo kuri iyi saha ibiganiro byacu mushobora kubisanga ku rubuga rwa interineti kuri www.radio.com mbashimiye cyane kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu nshimira na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abafashije kubagezaho uwashyize amajwi hamwe ni Dieudonné Cyubahiro ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema kuri mikorongo ari kumwe nanjye Eugenie Mukavuze. Tubaseze tubifuriza mwese ibihe byiza, amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.